Iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2017. Muri kumwe na Fidele Niyongabo.
Umva ko abayobozi bacu baguye muri kesi imeze kuriya byaduteye guhungabana, ariko hari n'abacitse intege.
Nyine natwe impungenge dufite nuko iriya nzu twahereye mu igitangira tuyubaka, none tukumva ko amafaranga twayitangiye n'ubundi ntiyatanzwe. Ubwo se nayatanga mfite ikihe cyizere none uko yishyo?
Aba ni abanywanyi b'ishengero rya ADPR bavuga ku ikoreshwa nabi ry'amatungo yaryo. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tubiye gushikizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse Rosine.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cy'Ubwongereza, aho abantu bashika kuri 19 baguye mu gitero cyabereye ahariko habera ibirori by'umuziki byari byatunganijwe muri imvi w'umunyamerika kazi Ariana Grande mu gisagara cya Manchester ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Bivugwa kandi ko abarenga 50 bakomerekeye muri icyo gitero. Ibisasu bibiri nivyo byaturikiye muri icyo kibanza cyari cyateguriwe abantu bashika ku 21,000. Ivyo birori byari byitabiriwe ahanini n'abana b'abigeme ari nabo basanzwe bakunda cyane umuziki wa Ariana. Uwo muririmbyi asanzwe hari mu gikorwa cyo kuzungurukana umuziki mushasha aheruka gusohora, yatanguriye mu gisagara cya Phoenix muri leta ya Arizona hano muri Amerika itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Atekanya kandi kugendera ibihugu by'Ububirigi, Pologne, Ubudagi, Ubuswisi, Ubufaransa n'ibindi bitari bike. Gushika ubu igipolisi cy'Ubwongereza ntacyo kiravuga ku bijyanye n'abakoze icyo gitero canke amakuru arambuye ku byerekeye icyo gitero. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika mu rugendo arimo muri Israeli kuri uyu wa mbere yatumye urutoki ibikorwa by'igisirikare cya Irani. Kuri ibyo Perezida Trump yongeye kandi atuma urutoke leta yahora irongowe na Barack Obama mu kuvuga ko amasezerano yateye ku igikumu mu 2015 ku bijyanye n'ibigwanisho bya nucleaire bihingurwa na Irani byabaye impfagusa. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu mu ijambo yashikirije yavuze ko ashima imigambi mishasha ya Amerika ku bijyanye n'igihugu cya Irani cyo kimwe n'imigambi yo mu karere k'ibihugu by'Abarabu. Perezida Trump ntiyahengeshanije kwagiriza Irani ko mu kibanza cyo gushima, ahubwo yagwijije abagwanyi amafaranga hamwe n'ibigwanisho ku mugwa mukuru wayo muri Iraki no muri Siriya. Imbere yuko agirana umubonano n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli, Perezida Trump yatangaje ko umubonano yagiranye n'ubutegetsi nako n'abategetsi w'Urusiya mu ntango z'uku kwezi yahakanye ibirego bivuga ko Israeli yakoreshejwe na Amerika mu bitero byakozwe ku bagwanyi ba leta ya Kiisilamu. Perezida Trump yatangaje kandi ko uwo mubonano uzofasha ibyo bihugu kwari bibiri gukomeza igikorwa cyo kugwanya iterabwoba rya leta ya Kiisilamu n'indi migwi y'iterabwoba isanzwe ifashwa na Irani cyo kimwe no ku isi yose. Leta ya Gambia yasohoye iteko ryo gufata ubutunzi bwa Yaya Jammeh yatora atwara icyo gihugu kuri uyu wa mbere. Ubwo butunzi bugizwe n'ububiko bw'amafaranga bugera kuri 90 hamwe n'amasosiyete ashika kuri 18. Umushikiranganji w'ubutungane Abubakar Tambudu yemeje ko Jammeh yagiye asahuye amafaranga aharugwa mu miliyoni 50 z'amadolari imbere yuko ahunga Gambia agana igihugu cya Guinea Equatorial mu kwezi kwa mbere. Gushika ubu Jammeh nabo bakorana bakaba ataco baravuga kuva bavuye mu gihugu. Tubuse ko Yaya Jammeh yatsinzwe matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, akaba yaramaze imyaka 22 ari ku butegetsi. Uretse ubutunzi yagiye asahuye, abakora amatohoza muri Gambia bamenyesha ko bari mu gikorwa cyo kurondera abantu batari bake babuzwe irengero ryabo ku ntwaro ya Jammeh. Abasirikare amajana n'amajana basubijwe mu buzima busanzwe muri Cote d'Ivoire bihereje amabarabara mu gisagara cya Bouaké kiri hagati mu gihugu kuri uyu wa mbere. Basaba ko leta ibaronsa amafaranga bavuga ko ibaheraniye. Leta ya Cote d'Ivoire yari yemeye gufasha abahoze bagwanya ubutegetsi bagera ku 600,000 basubijwe mu buzima busanzwe kugira bashinge imigambi yo kwiteza imbere. Yamarabo bahoze ku rugamba batangaje ko badashaka imigambi yo kwiteza imbere nyabuna ko bashaka amafaranga bona bihereje amabarabara mu gihe abandi batari bake bari bakoze imigumuko nabo kumugwa mukuru ya Abidjan mu ndwi iheze imigumuko yamaze iminsi ine basaba kuronswa agashiruka bute abasirikare basubije mu buzima busanzwe bagize imyerekano kuri uyu wa mbere nabo nyene bakabasaba agashiruka bute nkako abagize inama y'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bateguye inama yihutirwa kugira bige ku kibazo kijyanye n'ibigwanisho bya misile balistique biterwa na Korea ya Ruguru iyo nama itekanije kuba kuri uyu wa kabiri yatumwe ko n'ibihugu bya Leta Zunze za Amerika Korea y'Epfo hamwe n'u Buyapani nkuko byatangajwe n'umurwi wa Irugwe abahinga baturuka muri Korea y'Epfo bamenyesha ko ku muhingamo wo ku munsi w'Imana Korea ya Ruguru yateye misile iturutse mu ntara ya Pyongyang mu bumanuko bw'icyo gihugu iyo misile yagenze ibirometero 500 imbere yuko igwa mu ibahari ry'u Buyapani itangazo rya Amerika ryasohotse inyuma yaho President Moon Jae-in wa Korea y'Epfo atumiye ko inama y'umutekano ya ONU kubijyanye n'ibitero by'izo misile Shinzo Abe umushikiranganje wa mbere w'Uyapani nawe akavuga ko icyo ari kibazo gihanze amakungu mwamenya ko igitero cya misile balistique Korea ya Ruguru yakoze kuri uyu w'Imana kibaye icy'icumi iteye kuva muri uyu mwaka w'2017
Urakoze Rosine kumakuru uhejeje kudushikiriza Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda numwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda ho sentare inkuru ya Gasabo ku munsi wa mbere yabonanishije urubanza kwifungwa n'ifungurwa rya Musenyeri Tom Rwagasana nabagenzi biwe batanu bikekwa ku byerekeye gukoresha naba amatungo y'ishengero rya ADPR angana n'imiliyaridi zirenga zibiri mu mafaranga y'u Rwanda ibindi kuri inkuru turabashikizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi
Tom Rwagasana wari umuvugizi ashinzwe n'ubuzima bw'itorero rya ADPR ari kumwe na Mutuye Maria Christine wari umubitsi w'iryo torero ndetse n'abandi bagenzi babo bane bagejejwe imbere y'urukiko rukuru rwa Gasabo kuri wa mbere ubushinjacyaha barega ko hagati y'umwaka 2015 na 2017 abaregwa banyereje miliyari zisaga 2 n'igice mu mafaranga y'u Rwanda yagombaga kubaka hotel dove y'itorero rya ADPR ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa barigishije ariya mafaranga bishyura ibikoresho bya baringa ubushinjacyaha bwatanze urugero rwa miliyoni 32 zishyuwe iduka ricuruza ibikoresho by'ubwubatsi nyuma rushinzwe ubwubatsi akajya kuyagaruza ngo abayobozi barayashaka hari kandi amafaranga yahawe abandi batakoze imirimo aho uwitwa Twizeyimana Emmanuel yahawe miliyoni 10 zo gusakara igisenge cya Hotel Dove kandi byarakozwe n'abandi uyu yasabwe na Sindayigaya na uregwa kuyasubiza yemera gutanga agera kuri miliyoni 7 abwiye ko Tom Rwagasana zishaka ubushinjacyaha bwavuze ko hari umukozi wakoraga isuku witwa Uwimana Yohani unyuzwagaho amafaranga akayabikuza akayaha abarimo na Rwagasana uyu ngo yanyujijweho sheki zirimo ya miliyoni zirenga 200 akaba yarabikuzaga rimwe akayaha abayobozi mu ntoki ayandi akayaha abashoferi barimo wa Rwagasana ngo ayabakikirize mu kwiregura Tom Rwagasana yemeye ko yajyaga asinya ku masheki kuko yarabifitiye ububasha asaba ko ubushinjacyaha bwakwerekana uburyo abantu bamushinja ko yasubiraga inyuma akabambura amafaranga yabaga yayabahaye ko bakwerekana aho yabasinyiye bamusubiza ayo mafaranga umucamanza bajerwa gasana icyo yakoze ngo agaruze amafaranga yanyerejwe Tom Rwagasana yavuze ko nta faranga na rimwe yigeze rinyerezwa muri ADPR avuga ko hakozwe igenzura n'ibigo bizwi byemewe kandi iryo genzura ryemejwe n'inteko rusange ya ADPR ryagaragaje ko nta faranga ryanyerejwe muri ADPR uwunganira Rwagasana Maitre Christophe niyo mugabo yavuze ko nta mpamvu zikomeye zituma uwo bunganira yafungwa by'agateganyo Maitre Christophe niyo mugabo uwunganira Rwagasana yavuze ko atangira ku azwa bwa mbere yari mu mahanga ko atigeze ahaguma ahubwo yihutiye kugaruka mu Rwanda ngo asubize ibibazo bya polisi uyu munyamategeko yavuze ko cyari ikimenyetso simusiga kigaragaza ko umukiriya waramutse arekuwe agakurikiranwa ari hanze adashobora gutoroka ubutabera yasobanuye ko ubushinjacyaha bushinja umukiriya we kuba yarasinye kuri sheke za miliyoni 5 akongera gasinya kuri sheke ya miliyoni 10 ibi bitasobanuye ko yarangije umutungo ungana na miliyari 2 n'igice kuko ubushinjacyaha bwemeza ko ariyo mafaranga abaregwa banyereje mu itorero. Maitre niyo mugabo yasabye urukiko ko rwafungura rwa gasana kuko afite uburwayi bukomeye, yongeyeho ko yaramaze icyumweru mu bitaro byitiriwe umwami Faisal ndetse yanereza umucamanza urwandiko rwa muganga. Undi wasabiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ni madamu Tuye Maria Christina yari umubitsi w'itorero rya DPR nawe aregwa kunyereza amafaranga y'itorero. Uyu mudamu utigeze akana ko yasinyaga ku masheke yavuze ko byari mu nshingano ze, nawe akana ko nta faranga ryigeze ribura mu itorero ryabo. Uyu yasabye urukiko ko rwamurekura akajya kwita ku muryango we nk'umubyeyi, nawe yavuze ko adashobora gutoroka ubutabera kuko abazwa bwa mbere na polisi y'igihugu yari mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu, ariko yahisemo kugaruka mu gihugu guhakana icyaha byakozwe n'abandi baregwa bane barimo Sindayigaya Tofira, Sebagabo Leonari n'Itunga Strato na Gasore Valence. Bose bavuga ko nta kunyereza umutungo byigeze bikorwa. Urubanza rw'abari abayobozi bakuru ba DPR ruri mu manza zakurikiranwe n'abatari bake biganjemo abayoboke b'iryo torero bari bafite byinshi bavugaga.
Aba ni abayobozi bacu, cyane ko byanaduteye agahinda kumva itorero ricitsemo igikuba, kumva ko abayobozi bacu baguye muri kesi imeze kuriya byaduteye guhungabana, ariko hari n'abacitse intege.
Nyine natwe impungenge dufite nuko iriya nzu twahereye mu igitangira tuyubaka, none tukumva ko amafaranga twayitangiye n'ubundi ntiyatanzwe, ubwo se nayatanga mfite ikihe cyizere none uko yishyura. N'uyu mwuka uje mu iki gihe kuko nyine ni Satani uturwanya, ariko nawe urumva icyizere cyo kongera gutanga amafaranga cyo cyarayoyoye.
Ibibazo byavutse mu itorero ya DPR wavuga ko bizasiga itorero ricitsemo ibice ntiyabagiye kure y'ukuri. Hari igice cy'abakristu bemeza ko abari ku buyobozi ubu babaririye umutungo, ikindi kikavuga ko ari inzangano za bamwe batari mu buyobozi bifuza guhirika ubuyobozi buriho ngo babasimbure. Umwanzuro w'urukiko ku bari gukora ari batandatu utegerejwe tariki ya 25 z'uku kwezi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC. Mu Burundi uyirongoye igipolisi kijejwe imbibe n'ibirere mu gihugu aremeza ko urudandazwa rw'abigeme n'abakenyezi rucibonekeza. Yabishikirije ejo ku munsi wa mbere gihe hatanguzwa mu gisagara cya Bujumbura uruganda kuba polisi bakorera ku mbibe kubijyanye no kurwanya urwo rudandazwa rw'abantu. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Komiseri Jimmy Hatungimana arongoye igipolisi cy'u Burundi kijejwe imbibe n'ibirere avuga ko naho icyo gipolisi cyakoze ibishoboka kugira kigwanye urudandazwa rw'abantu na cyane cyane rw'abakenyezi n'abigeme asanga rwarabandanije. Umutegetsi wa PAF avuga ingingo bafashe kuri uwo mugwi w'abantu bamaze kubona ko baza gusaba impapuro z'inzira ku bwinshi.
Twebwe rero icyo dukora n'ahari urugamba rukomeye, turagerageza umuntu wese akidondora tukongera tukamubaza n'ibindi kubera twamaze kumenya abo bantu ko bariko baragenda mu rudandazwa. Dutegereza kumenya bagiye he, bagiye gukora iki. Aba bana b'abakobwa cyangwa abadamu n'abantu badafite amashuri menshi rero bose bavuga bimwe, nta kindi bavuga. Ubu bageze aho bavuga ati tugiye muri Sauza. Umubaje uti Sauza ni he? Ati Sauza ni Sauza. Naho umurundi wese ategereza gutunga igitabo cyitwa passeport kandi ategereza kugira ingendo uko abibona. Twebwe rero izo ngendo twarazigabanije n'ibitabo turabirima amenya.
Muri urwo Rwanda rwatunganijwe kuva kuri no wa mbere ku bapolisi bakorera ku mbibe, uhagarariye urwego rujejwe gukurikirana abimukira OIM mu umufunyafunyo y'igifaransa nabo nyene yemeza ko urudandazwa rw'abantu rubaho mu Burundi. Santiago Perez ajejwe ibikorwa by'ubutabazi muri ugo rwego afatira cyane cyane kubaje gukora ibikorwa byo mu mirima mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi bafatwa nabi.
La migration des jeunes hommes une fois que la soit les études sont terminées, l'année scolaire est finie ici au Burundi.
Perez ati ibyo kwambuka imipaka bibonekeza na cyane cyane kugwaruka ruhejeje amashuri rwicaye muhira. Iyi mbura rirangiye mu Burundi hari urwaruka rutari ruke ruca ruje mu bihugu guca ingero. Ikibashikira rimwe na rimwe nuko ruca rwirukanwa muri ibyo bihugu rutaronkejwe agahembo. Hari n'abarundi bakotesha imirima hageze kwimbura bakirukanwa bagataha uko bagiye. Igipolisi kijejwe imbibe n'ibirere gishikiriza ko abo bigeme n'abakenyezi bamaze kubona ko babahagurukiye bahinduye amayeri yo kurengana imbibe bakoresheje murekarengane laissez passer mu gifaransa. Komiseri mukuru w'igipolisi kijejwe imbibe n'ibirere avuga ko bamaze kugabisha ibipolisi byo mu bihugu bibanyi.
Twamaze kubabwiye ati muragaba umurundi kazi imibwe y'abarundi kazi muzobona batanu batandatu bariko baragenda ubagenda ku hagarika amapasiporo yabo yaturungikire hanyuma nabo nyene mucimwe mubaturungikira mufashanije no guserukizi ku Burundi muri ivyo bihugu.
Naho hari abigeme n'abafasoni b'abarundi kazi baguma bashaka kuja mu makungu bavuga ko baba bagiye kurondera ubuzima. Hari abagaruka bavuga ko bahaboneye amahano. Uno mwigeme adashima ko tumuvuga izina kumvuza umutekano wiwe yaragiye gukorera mu gihugu cya Kuwait agaruka imvumure.
Navuye mu Buganda bambwira yuko ngiye muri Kuwait ngiye gukora akazi ko muri hotel barambwira na salaire ngiye gukorera bambwira ko ngiye gukorera $1000 nariko ndiga hamandagarika ishuri ndagenda ariko ngiye nsanga ivyo bari banyemereye na santa atari ko kazi nari ngiye gukora sangana kandi nakazi ko mu nzu kandi akazi karuhisha amazeho ni manini ugasanga nk'ahantu hashobora gukora nk'abakozi nka batatu cyangwa babiri ugasanga hakorera umuntu umwe wenyine ugasanga ni wenyine ugakora ku kazi nta kuruhuka gufungura n'ikibazo hari abakubitwa hari igihe urwara nivuze kugwaye ntibakuvuza cyangwa uvuze kugwaye bakaguta no mu ibarabara akagukorera mabi mva kirageza kugwara ufite n'ubuzima bubi gusa buri hariya anyu.
Uruganda ku bapolisi bakorera ku mbibe ku bijanye n'ingene borandurana n'imizi ubwo rudandazwa rw'abantu rwatunganijwe n'ubuserukizi bw'ingoma y'ububirigi mu Burundi rukazomara iminsi itatu i Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ishure ryisumbuye ry'Inyamagana muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi ni abanyeshure biga mu gice cya kabiri cy'amashure yisumbuye batangura ivyigwa imvu yuko gucererwa nibura ry'abigisha mu gihe mu bushikiranganje bw'indero bwaburije abavyeyi gutanga amafaranga yahora hembwa abigisha babakutsa kivi bita vacataire mu rurimi rw'Igifaransa. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana.
Ishuri ryisumbuye ry'Inyamagana riri muri zone ya Mugera komine ya Bugendana intara ya Gitega ni ishuri riri ahantu hagoye gushika kwa mabarabara yononekaye hamwe hamwe n'ibiraro byarasenyutse. Kuva kuri no wa mbere n'ivyigwa vya kino gice cy'umwaka vyatanguye kuri iryo shuri mu gisata kigisha ibijanye n'indimi ni mu gihe ayandi mashuri aheze ukwezi batanguye. Manirambo na Tarasisi arongoye iryo shuri ry'Inyamagana aratubwira icatumye ivyigwa biteba.
Icyo kibazo cyahanutse kubera tutagira abigisha n'abo twari tumaze iminsi twikora ko babakutsa kivi kubera hari hasohotse ingingo ivuye ku mushikiranganje aratubwira ati ni si byiza kuguma musaba amafaranga abavyeyi. Tumaze kumva rero iyo ngingo twarayubahirije kuri ayo cyakibazo dufite cyo kutagira abigisha turahagarika baba bakuza kivi baba na rero bacya bacya mu mihana baracyama
Manirambo na Tarsis amenyesha ko umushikiranganje Jeje Rindero yabaye urusha rudasanzwe ko gukoresha abigisha babakutsa kivi ariko abavyeyi n'ubuyobozi b'ishuri ntibarahuriza guhitigira ica mahera yotangwa ku mwana
baragishikirije umushikiranganje nawe rero yaraduhaye urusha kuko twosubira kwiyungunga dufatanije n'abavyeyi none rero narabateye akamu abana baragarutse n'ababigisha ndabamira yuko batsokora hama bakaronka gashiruka bute ku uwo mu ruho kibazo rero cyago gitora umuti gucyo
umwana ari amahera nganiki ku kwezi
Mujye cyambere bari cyatanu ayo twakuramwe yo bakurutsa kivi n'umuzamu atoraririra rino shuri aho rero yari cyatanu cyambe twadufite abana bagwiriye ubu rero bamwe barahebye bamaze guheba nashye nkoranya abavyeyi cyadusanga tujya tuduhuza tujya tujya ku bihumbi bibiri nibyo bari ko barariha mu gihe cya kabiri naciye mparura ko bava katere ku masaha 30 biga mu ndwi naciye ndabwira ko bazuriha 25
naho ku bijanye n'ingaruka zishobora kuba kuri abo bana kubera uko gucegwa umuyobozi agira ati
kwetse ni kuri niye ku masaha 30 na 5 atarika rigishyo ntizuburi ngaruka mbi ariko byose bigwa n'abantu nsha nikora kunkurira hiyonye ibugendane dese ndamubwire twebwe izindwi tutaye uko ari zine tuziri
abazokora ibibazo nabo kuri
abo mu 9 bahora bafashwa n'abakutsa kivi hari aba ariko barabigisha ibintu nyine ndabona neza ko batahura mugabo ko nsubirije mu dese tino muri sanse urumva ko ntibiguma bigiye kwa kundi
mbega umufise urutonde rw'abigisha mu jeje gukurikirana banganihe
abigisha dusanga ikivi ngaha nabigisha batanu muri poste fondamentale uretse jewe nahigisha ibyigwa bibiri mu byigwa 10 abandi bose barabakutsa kivi niba ariko baransaba raporo nukuri ntatanga yuko ngaha dufite 0% d'enseignant muri poste fondamentale
bangira inama Pierre Clave umwigisha kuri iryo shuri asanzwe ari muri komite ijeje gutunganya ishuri amenyesha ko kino gice gitanguye abasa n'abihebuye nk'abarezi ku bwo umwigisha atuorera yorera ibikura bangira imana Pierre Clave
twebwe turabona yuko turiko turera dusubira inyuma kuko muri ico kiringo abo twari twiyumviriye yuko umwaka uzohera baratanguye bakazogira ico bavamo cyaciye cyanka kuko barasanga ku ishuri abantu bakaguma bicari yatanakimara ko barakora
Deo Nimbesha umuvyeyi ari mu baserukira abandi bavyeyi muri komite jeje utunganya ishuri asaba leta kurungika bigisha kugira ngo umutwaro uve ku bavyeyi
nje dusaba kuri basaba abantu zibakwiye abantu abarimo dufate ndimo dusaba cyane cyane nabo bantu nyine baba basaba leta yo birungisa kugira ngo turabe ko abana bashobora kwiga
Nduwimana Isaac aserukira abandi banyeshuri kuri iryo shuri ati twebwe tumeze nkaho twiga mu mashuri y'abigenga
kuko turaraho amafaranga turi hatwaye turaho n'andi mashuri muraho kuno natwe twokwiga nk'abanyeshuri biga mu mashuri ya leta kuko ubu tubona ko mwe twaba turi nko muri prive
ba abanyeshuri biga kuri iryo shuri reka n'abavyeyi babo basaba abajeje indero gutora umuti wabigisha kuri iryo shuri canke barungika abana baharerewe kwiga ku yandi mashuri afite abigisha bahembwa na leta iryo shuri ryisumbuye rimaze imyaka indwi ritanguye ariko abigisha bagiye kubura aho batanguriye kwigisha igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye inyamagana muri komine ya Bugenda ntara ya Gitega ni hagati mu gihugu cy'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika
mu masegonda 60
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Imyaka ibiri irashize igihugu cya Yemen gisizwe iheruheru n'imirwano hagati y'umutwe wa Abuti urwanya guverinoma yatowe
Raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga ko kuviza imvururu zatangira mu kwezi kwa gatatu umwaka 2015 zaguyemo abantu bagera ku 408,000 hakomereka bagera ku 8,200 ndetse abandi bagera kuri 3,000,000 bakurwa mu byabo. Kugeza ubu 17,000,000 by'abatuye Yemen bugarijwe n'inzara ikabije. Izi mvururu zateye ibibazo by'ubukungu mu gihugu hose. Ntibyoroshye kubona ibiribwa, ubuvuzi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli. Cyane cyane ko na mbere y'izi mvururu Yemen yari ibeshejweho ahanini n'ibintu biva hanze ku kigero cya 90%. Ibi bigashimangira ko kugeza ubu iki gihugu kitashobora kubeshaho abaturage bacyo nta nkunga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu kigenera Yemen inkunga nyinshi ku isi. Mu kwezi gushize kwa kane Amerika yatanze inkunga ingana na $94 million z'amadolari ndetse n'ubufasha bw'ibanze ku batuye Yemen. Kuva mu mwaka 2016 inkunga yose Amerika imaze kugenera Yemen ibarugwa muri $556,000,000 z'amadolari. Izi mfashanyo ziganjemo ibiribwa n'amazi zigenerwa imiryango yasizwe iheruheru hakaniyongeraho ubuvuzi bw'ibanze no kwita ku mirire y'abana. Ibi byongeraho kandi gutanga ubumenyi bw'ibanze mu gukumira indwara ziterwa n'umwanda ndetse no gushakiraho kuba abantu imirwano yavanye mu byabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakora ibishoboka byose mu kubungabunga ubuzima bw'abasizwe iheruheru n'intambara hanarebwa uburyo yahoshwa burundu binyuze mu biganiro by'amahoro. Amerika kandi irahamagarira ibindi bihugu kongera umubare w'imfashanyo bigenera Yemen ndetse no kuhageza ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi kugira ngo iki gihugu cyongere kwiyubaka.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yeah, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no.
Nshuti mwarimu duteza amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi mutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.